ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije nanje ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri no saha.
Wenda se muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo, turandikira Security Council na Judge Meron tubasaba kwisubiraho gukemezo bafashe. Kuri Judge Meron ni ukwisubiraho we nk'uwafashe icyemezo. Kuri Security Council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye Mechanism of International Criminal Tribunals kuko nibo babahereza ububasha.
Uwo ni Professor Jean-Pierre Dusingize Mungu, umuyobozi w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside mu Rwanda, avuga icyo uyu muryango ugiye gukora mu mugambi wo kwiyamiriza icyemezo cyafashwe na Sentare Mpanabyaha ku Rwanda imaze kurekura abantu 10 bagirizwa ibyaha bya Jenoside batararangiza ibihano byabo. Tubafitiye nani makuru ku namamza makungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ihembe rya Afrika rikibera mu Rwanda. Bamwe mu rwaruka mu mashuri ya kaminuza mu Burundi bavuga ko gukoresha imbuga nguruka na bumenyi ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere. Kwirekugwa mu gihugu cya Uganda uno munsi wa mbere ry'umuririmbyi yahindutse umunyapolitike Kagulanyi Sentamu na bamwe mu bari bapfungiwe hamwe no kurupfu rwa Senator John McCain muri Amerika. Tutangire ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gatoyi. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije uno munsi kwa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara mu gihugu ciwe.
Kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri Uganda Bobby Wine akaba ari kandi umushingamateka yarekuwe iby'agateganyo kuba ashobora kuburana yidegemvya bene abagenzi biwe ni mu kanya gato.
Jean-Pierre Bemba yahoze ayoboye mu kugwanya ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abandi banyepolitike hamwe n'umukandida wenyine w'umupfasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe ku bijyanye no kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri Congo.
Papa Francisco niyemera canke ngo hakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungitswe n'uwahoze ari intumwa ya Vatican muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Musenyeri Carlo Vigano. Ibiri muri iryo kete turabashikiriza mu kanya.
Yakare duhereye ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Oriane, inkuru ishushu dufitiye kuri Uganda.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo. Kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri Uganda Bobby Wine yarekuwe ahabwa uburenganzira bwo kuburana yidegemvya ni nyuma y'imisi we na bagenzi biwe bari bamaze bafunzwe kandi bavuga ko bariko barakubagugwa. Uwo muririmbyi akaba kandi n'umushingamateka afise imyaka 36 akaba amazina yiwe y'amavuko ari Kiaguliani Sentamu yari muri sentare kuri uno munsi wa mbere yishimikije ibibando havuga ko yakubiswe bikomeye n'inzego zijejwe umutekano mu munyororo. Sentamu yahagaritswe n'igipolisi ku itariki 14 z'ukwezi k'8. Umucamanza yarekuye Babi n'abandi bagenzi biwe 30 barenga yabagirizwa ibyaha byo guhemukira igihugu ni mu ruhagarara bagirizwa kuba baragizemwo mu bantu bateye amabuye imiduga y'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu ntango z'uku kwezi. Imiduga ya Rusehabaniha yari irindiriye gutwara Sentamu na bagenzi wiwe kwa muganga aho barekugwa na sentare. Insinzi y'abantu yari iri hanze ya sentare imuhayagiza uwo muririmbyi aho yasohoka. Abantu batari bake bateye akaruru bavuga amajambo yagiye aravugwa cyane n'uwo muririmbyi yuko abanyagihugu bafise inguvu nyinshi. Ni nyuma yo kurekugwa Gerard Karuhanga umwe mu bagenzi ba Sentamu yabwiye ikinyamakuru cyo muri Uganda ati ubu dufise inguvu ziruta izo twari dusanze dufise. Ivyo bibaye nyuma yaho sentare yari ya gisirikare yari mu ndwi iheze yararekuye Sentamu ku vyaha byo gutunga inkoho n'amasasu atabifitiye uburenganzira. Iyo sentare yahavuye murekura ariko acarasubira arafatwa ku vyaha vyo guhemukira igihugu.
muri Kongo naho Jean Pierre Bemba yahoze ayoboye umugwi ugwanya ubutegetsi muri ico gihugu nabandi banye politike hamwe n'umukandida wenyene w'umufasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe kujanye no kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu muri Kongo. Aba bakandida uko ari batandatu bituye sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingano no musiko wa mbere bari mu bakandida 25 bakumiwe n'umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora muri Kongo. Bitekanijwe ko iyo sentari ifata ingingo mu minsi 10 iri imbere. Bitekanijwe ko urutonde ntabanduka kuba kandida rushikizwa ku itariki 19 z'ukwezi kw'icyenda amezi atatu imbere y'amatora ategekanijwe kuba ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018. Abatavuga rumwe na leta bafise impungenge ku bijanye n'ubwigenge bwa sentari jeje kubahiriza ibwirizwa mashingiro hamwe n'umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora. Bagiriza izo nzego zibiri ko zikurikiza amabwirizwa y'intwaro ya Perezida Joseph Kabila kugira zikumira abakandida bamwe bamwe. Jean Pierre Bemba yatangarije kuri televiziyo y'u France France 24 ko arindiye kubona ingingo sentari jeje kubahiriza ibwirizwa mashingiro izofata no musiko wa mbere igitegeri kinini cy'abapolisi bari mu kibanza kirimo inyubakwa ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa mashingiro.
Kandi naho Papa Francisco ntiyemera canke ngo ahakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungitswe n'uwahoze ari intumwa ya Vatican muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Musenyeri Carlo Maria Vigano. Muri iryo kete umusenyeri yarungikiye ibinyamakuru vya Ekleziya Katolika, umusenyeri ari mu karuhuko k'ubusaza yagiriza Papa Francisco kuba yarahishije ivyaha vy'ubushirashuzi vyagizwe n'umukardinale w'umunyamerika aheruka gutanga imihoho. Muri iryo kete umusenyeri Vigano asaba Papa Francisco gutanga imihoho agatanga karerero keza mu gutanga imihoho. Urugendo rwa Papa Francisco muri Ireland rwaranzwe hanini n'amakuru hatari meza yerekeye amabi afatiye ku gitsina yagirizwa abayobozi ba Ekleziya Katolika. Gushika igihe yariko yitegurira gufata indege imusubiza i Roma, abamenyeshamakuru babandanyije kumusaba kugira icyo avuze ku biri muri iryo kete rya Musenyeri Carlo Maria Vigano. Muri iryo kete ry'impapuro 11 ryarungitswe mu binyamakuru binyamakuru by'ishengero Katolika, Papa Francisco yagirizwa kuba yarazi neza kuva kera ibyagirizo by'ubushirashuzi byari biri kuri uwo mukardinali w'umunyamerika Theodore McCarrick. Ni mu gihe hari ibyemezo vyerekana neza ko uwo mukardinali yashirashuje abana bakiri bato harimo n'umwana w'umuhungu w'imyaka 16. Mu kwezi guheze niho Papa Francisco yakiricese ikete ryo gutanga imihoho y'uwo mukardinali.
Radio Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Tugaruke muri Congo, abasirikare babiri bishwe n'abantu bitekwa ko ari abagwanyi mu ntara y'Ituri mu buraruko bushiruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiganiro hagati ya leta n'umugwi ugwanya ubutegetsi byariko biraba muri ako karere. Umugwi w'abagwanyi barasha abasirikare ba leta ya Congo bariko bacungira umutekano mu gice citwa Rojo. Umuvugizi w'igisirikare Jules Chikudi amenyesha ko abasirikare babiri bahasize ubuzima mu gihe abagwanyi batari bake bafashwe hamwe n'inkoho. Akarere ka Ituri karagiramewe n'uruhagarara n'ubwicanyi hagati y'abanyagihugu bari mu bwoko butandukanye. Ico gitero ku basirikare kibaye mu gihe ibiganiro hagati y'abategetsi bo mu ntara ya Ituri n'umugwi ugwanya ubutegetsi uhakorera Les Forces Patriotiques de l'Ituri FRPI muvunyapfunyo byariko biraba. Ivyo biganiro bigenewe kumvisha ko abo bagwanyi boshira hasi ibigwanisho. Umugwi FRPI ni umwe mu migwi y'abagwanyi itari mike yatanye mu mitwe mu karere ka Ituri. Iyo migwi ifa amatungo ari mu butaka muri ako karere. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve muri Afrika dukubitire i Buraya, aho chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije no musiko wa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara y'igihugu ciwe. Ivyo vyakurikiye iyicwa ry'Umudagi yagirizwa umunyasiriya n'umunyayiraka. Umugwi w'abazira abanyamahanga Pediga wateye akamo k'imyirekano ku munsi ugira kabiri inyuma y'uko abantu bagira ku 8 bari bakoroniye mu gisagara ca Chemnitz kiri mu cahoza ry'Ubudagi bwo mu seruko bateye akajagari mu vyatumye igipolisi gisaba ko abandi bapolisi barungikwa muri ico gisagara. Ibinyamakuru bitari bike harimwo ikinyamakuru Bild vyatangaje ko bamwe mu bari mu myerekano ku munsi w'Imana basemerera amajambo yifatira mu gahanga bimukira mu kuvuga ko batarekuriwe kuba mu gihugu c'Ubudagi. abashikiriza manza batangaje uno musi wa mbere ko bahagaritse umunyasiriya w'imyaka 23 n'umunyairaki w'imyaka 22 bikekwa ko bishe umudage w'imyaka 35 bamusogose imbugita gutanga mitwe kwabaye mu masaha mu gitondo ku munsi w'Imana. Mubandanya kumviriza ibiganiro tubafitiye kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda hishira hamwe riheranira inyungu z'abarokotse genocide buka rigiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko abacitse ku icumu bahabwa ijambo mu ngingo zifatwa n'umucamanza Theodore Meron mu gihe agiye kurekura canke kugabanya ibihano kubagirizwa genocide. Ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Asumutakaboye.
Urwego rushinzwe gukurikirana imanza zasizwe n'urukiko mpanabyaha ku Rwanda rumaze kurekura abari 10 batarangije ibihano byabo. Umuryango wibuka uvuga ko nubwo gufungura abantu batarangije ibihano byemewe n'amategeko ariko hakwiye gushyirwaho uburyo bwo gufata icyemezo aho kubishyira mu maboko y'umuntu umwe. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru umuyobozi wa Ibuka Professeur Jean-Pierre Dusingizemungu yanenze cyane ifungurwa ry'abantu 10 mu bari bafungiye genocide batarangije ibihano bivuye ku mwanzuro w'umucamanza Theodore Meron. Prezida wa Ibuka Profesori Dusingizemungu avuga ko abandi 10 bashobora kwiyongeraho abandi 3 baherutse gusaba ko nabo bafungurwa barimo Colonel Louis Simba, Dominico Ntawukuriryayo na Hassan Ngeze. Uretse ifungurwa Ibuka yinubira kandi undi mwanzuro wafashwe n'uru rwego wo kumenyesha gusa leta y'u Rwanda mu gihe umucamanza ashatse kugira uwo arekura yirengagiza uruhare rw'abakorewe ibyaha aribo bacitse ku icumu rya genocide. Prezida wa Ibuka Dusingizemungu Jean-Pierre
ari icyemezo cyo kuvuga ngo nta busabe ubwo ari bwo bwose Judge Theodore Meron azajya yakira buturutse kuri ba survivors buturutse kubacitse ku icumu. Twagira ngo rero tubaganirize kuri iyo ngingo mumenye amakuru uko ameze ariko munumve n'impungenge dufite kandi tubasabe yuko izo mpungenge mwazisobanurira Abanyarwanda ndetse n'amahanga yose.
Umucamanza Theodore Meron arekura bahamije ibyaha bya genocide agendeye ko barangije 2/3 by'ibihano byabo. Umuryango w'abarokotse genocide wakunze kumunenga kutubahiriza ibikubiye mu ngingo zigendanye n'uko kurekurwa harimo kumva ibitekerezo by'impande zose birebana no kwicuza gusaba imbabazi kurekurwa. Impuguke mu byo mbategeka umpuzamahanga akaba n'umunyamuryango wa Ibuka Jean Damascene Ndabirora Karinda yavuze ko nta bushishozi uyu mucamanza agira mbere yo kurekura aba bantu.
Procedure za ari release zihereza ububasha Judge Meron wenyine nka president wa mechanism kuba yareba ubusabe bw'uwasabye akavuga ngo njyewe kububasha mpanga n'amategeko ndemeza ko uyu muntu akwiye kurekurwa umuntu umwe gusa. Ibyo bwabyo turabinenga, ntabwo umuntu umwe yakaba yafata ubuzima bw'abantu bangana gutya kubyaha bikomeye kuriya. Ariko noneho kugeza uyu munsi aho abantu barekurwa tubareba batanasohotse barahindutse basohotse n'ubundi bagamije kongera gukomeretsa abacitse ku icumu, ni gute wemeza yuko umuntu yahindutse? Muri aba ngaba dufite abantu 10 basabye kurekurwa muri no procedure ya early release, 10 muri bo bamaze kurekurwa. Uyu munsi dufite amazina y'abari muri za kaminuza muri Amerika muri Europe bagenda noneho uyu munsi bahakana bakanapfobya genocide yakorewe Abatutsi.
Umuryango wibuka uvuga ko iki cyemezo cyo kurekura abantu ntaho kinyuranye n'amategeko ariko ugasaba ko hagenwa ubundi buryo bwo gusuzuma dosiye z'abasaba kurekurwa by'agateganyo ntibiharirwe umuntu umwe gusa. Bwana Jean Damascene Ndabirora:
Of course leta y'u Rwanda cyangwa abacitse ku icumu ntabwo dushaka kuvuga yuko iki cyo kurekura aba bantu kidakurikije amategeko. Kiramutse gikozwe mu buryo buteganywa n'amategeko bukonsidaringa inyungu z'abacitse ku icumu twe ntabwo twakirwanya kuko ntabwo turwanya amategeko. Ariko n'ibyavugwaga muri procedure mbere kwirekurwa ry'abari 10 ntabwo byubahirije, ntiyigeze amenyesha leta y'u Rwanda, nta muryango w'abacitse ku icumu wigeze umenyeshwa irekurwa ry'abari abantu. Ni ugucya mu gitondo uri gusoma kuri internet tukabona ngo uyu n'uyu yari.
Ibuka ivuga ko itazaterera agati mu ryinyo ngo ikomeze kurebera ahubwo ko igiye guhaguruka igakora ibishoboka byose kugira ngo ibyemezo by'uyu mucamanza bihagarare.
Wenda se muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo? Turandikira Security Council na Judge Meron tubasaba kwisubiraho ku cyemezo bafashe. Kuri Judge Meron ni ukwisubiraho we ntiwafashe icyemezo, kuri Security Council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye Mechanism of International Criminal Tribunals kuko ni bo babahereza ububasha. ibyo bakora byose biri muri mandate ya Security Council. Turagerageza gushyira pressure kuri Security Council uburyo yasaba Judge Meron kuvugurura iki cyemezo akemera yuko ubusayo bwabacitse ku icumu n'imiryango yabacitse ku icumu bwakabaye ba considered mu gihe havugwa kwirekurwa ry'abantu badukoreye ibyaha twebwe ubwacu. Indi nzira igendanye no gusaba Leta y'u Rwanda kuko y'ubu ngubu yemerewe gutanga igitekerezo no kuvuguka ibyumva. Tugasaba Leta y'u Rwanda mu murongo wa diplomacy ikavuga yuko byakabaye ngombwa yuko abacitse ku icumu n'imiryango yabo bemererwa kugira icyo bavuga kuri irekurwa.
Ibuka isaba ko hakongerwamo ingingo ko mu gihe urekuwe yatararagize igihano yitwaye nabi yakongera gakurikiranwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe no mu karere k'ihembe rya Afurika. Intumbero ni kurabira hamwe ingena makuru yerekeye ihindagurika ry'ibihe yoshikira abanyagihugu hakiri kare kugira hirinde ingaruka mbi y'imyuzurire y'amazi canke uruzuba rwinshi bikunze guhitana abantu n'ibintu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Nina Amerika yihuza ibihugu 10 ari byo Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudani, Sudani y'Epfo, Eritrea, Ethiopia, Djibouti na Somalia. Yamara Burundi ntibyitavye irimo abahinga mu by'uburimye hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Nkuko bishikirizwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ihindagurika ry'ibihe mu Rwanda, intumbero nyamukuru no kurabira hamwe ingamba zofatwa kugira ngo ibyo bihugu byose byirinde ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Jean Ntanganda Semafara n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo.
Buriyo duhuye dutya bituma tugera ku itenya gihe yizewe kurusha, ntabwo bigira imipaka kuko ibiba Tanzania, ibiba Uganda bishobora kutuzanamo ingaruka ngaha. Kubitegurira hamwe hanyuma tukabisakaza nk'uko namubizi abaturarwanda no hanze igihugu cyacu. Icyagutunguriye n'abandi bashobora kuba banakibonye kuko tuba dufite ibikoresho, hari ibyogajuru murabizi, hari za radari turazifite. Nubwo byanagutungura rero turahwiturana mu by'ukuri kubera ko dukorera mu karere. Rero n'abari aba bafite intege nkeya, hari ukuntu nibura amakuru agaragara havuye nko kuri ibyo nk'ibyogajuru, abafite ububasha bwo kugira ngo be babibona birenze imipaka yacu tukaburira bagenzi bacu.
Kugira ngo amakuru atangwa n'ibigo nk'ibyo agira akamaro, abari muri iyo nama babona ko ari ngombwa ko abakenyezi babigiramwo uruhara. Semafara afatira ko abagore aribo bakora umwuga wo kurima ahanini mu bihugu bitandukanye, avuga ko atawosiga inyuma ico gice c'abanyagihugu kandi bafise uruhara rukomeye mu itunga ry'igihugu. Kubwa Madamu Ellen Msemo aserukira ikigo c'ihindagurika ry'ibihe co muri Tanzania, abakenyezi n'abana nabo bakunze guhitanwa n'ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe.
Kwanza mabadiliko ya hali ya hewa yanapotokea, mwanamume anaweza kuogelea lakini mwanamke akawa hana ujuzi.
Atubwamireho hadutse nko muzurira w'amazi. Abagore benshi barahasiga ubuzima kuko badashobora no koga canke guhunga nk'abagabo. Ikindi naco baba bafise abana canke bibungenze, inzara, uruzuba n'umuzurira bikababangamira mu kugerageza kurokora abana no kurira ibiti. Abagabo nibo bishobora n'ingoga hadutse imiyaga canke amazi menshi. Ubasanga no mudukorwa twinshi, kurima, kurera abana, kuvoma, kurondera indya z'abana, byose bigatuma bataronka umwanya wo kumenya amakuru y'ihindagurika ry'ibihe. Yamara twimenyereza kutarima canke guteragira mbere no gusoroma tutaramenya ingene igihe cifashe.
Tusipande bila kupata taarifa za hali ya hewa, tusivune bila kupata taarifa za hali ya hewa.
Kuva mu mwaka uheze gushika ubu, imvura y'umuzurira imaze konona ibitari bike mu karere ka Afurika y'ubuseruko, yarahitanye n'abantu batari bake mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya no mu Burundi. Mu Buganda no muri Somalia naho uruzuba rwarabiciye biracika. Icegeranyo cashizwe habona muri iyo nama cerekanye kandi ko ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zatumye haduka indwara nyinshi nka malaria, iziturutse gufungura nabi no kwisukura ike, ukugwingira mu bana n'ibindi. Abari muri iyo nama bavuga ko bagiye gukosora ahabaye agahaze cyane cyane mu gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo abanyagihugu bikingire.
Buriya bimaze kwiga isomo bituma ubutaha ukora neza kurusha. Iba imvura zaraje ukarutse ko twagiye tunabivuga, wenda byaratunguye abaturage kubera ko bari bamenyereye bituma ko ritangira mu kwa gatatu. Ariko rero ubwo wenda byatunguye nuko dushobora kuba tutarabisakaje vuba mbere. Nacyo gikuru igihe dukoze biteganya gihe gikwiye kuba ari rishaka kugira ngo aburi gene babimenye hakiri gihagije. Ubu rero nyine ubutaha nuvuga yuko ni ngombwa yuko dushyiramo ingufu kugira ngo turisakaze dukoresha uburyo bwose. niyo tumaze gutegura itegeko ry'igihembwe icyo dukora turarikurikira tukajya mu ntara hose za cooperative z'abahinzi ibyo bigomba gukomeza tukashyiraho murego
bitekanije ko kuri uyu wa kabiri abo bahinga bazoshira habona ingene ikirere kizobacifashe mu irima ry'agatasi gasa n'akamaze gutangura mu bice bimwe bimwe by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ku bwabo iyo ngengagihe nizo tuma abarimyi bamenya ingene bifata mu gusohora isuka cyeklavye n'inkuru i Kigali ku bwijo rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Muri Uganda naho umuririmbyi yahindutse umunyepolitike Kagulanyi Sentamu na bamwe mu bo bari bafungiwe hamwe barekuwe uno munsi wa mbere batanze ingwati bari bafunzwe kuva ku itariki 14 zo ku kwezi k'8. Sentamu yari yagirijwe icyaha cyo guhemuka. Mugenzi wacu Edi Guhema yavuganye n'umunyacamakuru wacu Ignatius Bahizari Kampala muri Uganda yakurikiranye irekugwa ryiwe nabo bari bagirijwe hamwe atangura avuga icyatumye barekugwa.
Irekugwa ryabo ryatewe nuko ababunganira mu mategeko bari barimo abavoka benshi bazubereye mu mategeko arengera uburenganzira bwa kimwe muntu biriwe mu rukiko batanga impamvu zigaragara cyane cyane zigaragaza ko abo bunganira bakubiswe bagakorerwa ibikorwa by'icyarubozo bakeneye gusohoka muri gereza bakajya kuvuzwa akaba ariyo mpamvu n'umucamanza Steven Kavuma yabyemeye akabarekura. Ubu ngubu aho tuvugira bakomeretse cyane ubu bahise bashirwa mu modoka zitwara abarwayi akaba bari mu muhanda kuzanwa Kampala kugira ngo bavuzwe. Abandi nabo bakaba barekuwe abatarakubitswe barekuwe kugira ngo basubire mu rugo ariko bose akaba atari kuvuga ngo ibyaha byabahanagweho burundu ahubwo ko bazajya bakurikirana ibyaha baza mu rukiko bava hanze.
Hanyuma se abo banyapolitike tuvuge nk'urugero nka Robert Kyagulanyi hari icyo batangarije itangazamakuru nyuma y'uko barekuwe?
Ntabwo bari bavugana n'abantu kugira ngo bashobore kuvuga ariko abavoka babo bavugiye umwe muri bo Asumani Basarigwa wavuze ko urukiko rwakurikije itegeko rivuga ko umuntu wese aba ari umwere kugeza ubwo urukiko rumuhamije icyaha kandi ko bagiye kuzubahiriza ibyo urukiko rwabategetse ndetse abashinjacyaha bari basabye ko aba bose bareka ibitabo byabo by'inzira mu rukiko kugira ngo bate kuzatoroka bakajya hanze ariko umucamanza yabyanga avuga ko bakubiswe bamwe bafite ibikomere kandi akaba afite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyose bashaka kugira ngo babone ubuvuzi. Ubu rero ukuvurwa nk'umugore wa Robert Kyagulanyi yavuze ko ikigiye gukurikira rukora ko Bobi Wine avuwe n'abandi ndetse bakomeretse bakavurwa mbere y'uko bakomeza kujya mu rukiko.
Ntabwo ari gake cyane abantu baregwa ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu barekurwa bakajya kuburana bari hanze. Kuba urukiko rwafashe icyo cyemezo ese haba hari igitutu gikomeye cyaba kiva mu mahanga cyangwa se n'abandi n'izindi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu byaba byagize uruhare mu kubarekura?
Nibyo na icyo igitutu kiva mu mahanga abantu bashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu abaturage mu gihugu bwabo babashyigikiye cyaba ari kimwe mu mpamvu zatumye barekurwa kandi bashinjwa icyaha gikomeye cyane. Nibice ko ndetse n'umucumero gushyize urukiko rwa kana n'urwana gwe Robert Kyagulanyi cyangwa se Bob Wine rukamukura icyaha cyo gutuma imbunda rudatanze impamvu ariko ikigaragara cyane nuko abantu benshi bibwira kuko ibi byaha byaba ari bihimbano. Ariko nanone hari byigeze kubaho yuko umwe mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu nka Kiza Besigye nawe wigeze kurekurwa ashinjwa icyaha cy'ubugambanyi mu gihe yiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa 2006. Akaba ari rero imwe mu mpamvu abamwunganira amategeko batanze mu rukiko bavuga ko byigeze kubaho akaba n'ubishobora kuba ubwo bafite abaje kugira ngo abishingire bakomeye bizewe ku buryo batazanga kubahiriza ibyo urukiko rubategeka.
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urakoze cyane.
Urakoze cyane namwe.
Bamwe mu rwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza mu Burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukana bumenyi hari kimwe mu bishobora kuruteza imbere, naho ku rundi ruhande bavuga ko gukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi bishobora gutitura imico y'ikirundi no gukwiragiza ibihuha. Ubwo rwaruka rusaba abavyeyi gukurikiranira hafi abana kubijanye n'uko gukoresha izo mbuga, naho ku bana bakiri bato bakaraba bakabibarinda. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Nkuko bivugwa n'abo banyeshuri batandukanye bo muri za kaminuza zo mu Burundi, imbuga ngurukana bumenyi hari zigisha bifisa kamaro nizitanga ibitagira ikimazi. Eliane Zigimana n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi.
Uhinga ngurukana bumenyi umuntu arashobora kubukoresha neza no gukuramwo ubwo bumenyi bumufasha kubandanya atera imbere mu by'ubumenyi no gukuramwo n'utororero twabandi ivyo kuvyo bariko barakora ahana hari ya niko birateza imbere aho babaye. Urundi ruhande naho umuntu arashobora kubukoresha nabi ugasanga hariho kubera kwa ya bukoresheje yishe ikibano ciwe cyane nabandi baza kumusoma.
Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco wabona ko abana bakiri bato bakwiye gukurikiranirwa hagufi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi.
Jewe nibaza yuko nko kubana bakiri batoyi bo barinda gukoresha izo mbunga ngurukana bumenyi kubera ntibaba bazi ico batora ntibaba bazi ico basangaho boze barabarabira kugira baze barabereka ati iki nico giye kurabwa ico nico kidakwiye kurabwa.
Niyongere Planet wo muri kaminuza y'u Burundi abona ko bitoroshe kuguma ku mico y'ikirundi kubera ubwo buhinga akenshi ubuze ari mvamakungu.
Imbuga ngurukana bumenyi ntiziraba imyaka y'umuntu agiye ku rubuga nk'ubuye ko byavuye hanze turavuga imico y'abantu b'abazungu y'abantu b'abahindi n'abarabu nti iratandukanye cyane n'iyo ngaha muri Afrika. Rero mu gihe bitandukanye umwana w'umuzungu akura azi yuko na sexualité indero wowe ukunta byumva si ibi twe twarezwemo ngaha mu Burundi. Rero wewe ari nka hariya arashobora kurongeka nk'ifoto z'ibitera soni kubera ko kuhinga ngurukana bumenyi umuntu abija ko bitarinda kumubaza ngo imyaka cyangwa ugasanga umwana w'imyaka 13 14 afise telefone aca bija ko ugasanga ariko arabona ibintu atategerezwa kuhita abona.
Kubijanye nibi wabica ku mbuga ngurukana bumenyi Eliya niyongera muri kaminuza y'u Burundi agira ati
hariho izitanga inkuru zitarizo ibihuha ugasanga nk'ubu ugiye ku buhinga ngurukana bumenyi utazi neza icyo urondera cy'ukuri gishobora kugufasha ubaye umuntu ugendera mu bihuha bya bihuha navyo ubona yuko ukwaruka kenshi rimwe na rimwe dukunda gutwarira hejuru cyifata bya bihuha nawe ukabikwiragiza aho ubaye ugasanga biriko birahindura imico n'imigenzo n'imikorere yaho uri.
Eliane Niyongere abandanya amenyesha ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere mu ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi kugwaruka.
Uruhara rero bafise ni ntangere mu kubahimiriza kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bafise icyo bagiye kurondera ko hanyuma mu kubahimiriza kandi n'imbuga zibereye bashobora kuraba ko iziriko izo bashobora gukura ko bumenyi izo bashobora gukura ko ibi bafasha mu buzima bwabo.
Umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi agereranya imbuga ngurukana bumenyi n'ikiyaga.
Urubuga ngurukana bumenyi ni nk'ikiyaga, mu kiyaga hari ifi ziryoshe kurya harimo kandi n'ibimizi. Rero bogenda batagiye kwiyahurira muri ibyo bimizi mugabo kandi bagiye kuronderayo igishobora kubafasha. Rero uruhara rw'abavyeyi ni runiniya mu kubandanya babogora.
Tuikeze Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco abona ko imbuga ngurukana bumenyi zisamaza bigatuma indero y'ikirundi iteshwa gaciro.
Kuri internet ntitwiga kubana neza n'abandi, kuri internet ntidushobora guhurira hamwe ngo twicare tuyage ibibazo by'ubuzima. Kuba turi hafi na hafi, gutemberera abagenzi, kwicara tukayaga ikiganiro hagati y'abantu nico kibuze, kuko kuri internet umuntu wese abari mu vyiwe. Yabo umuvyeyi yagiye kuri internet aribagira amadevu voir hategerezwa envers wenyene na envers la société. Abana internet ntiyategezwa kuba ari kintu umuntu aja kurondera ko ubumenyi kintu nyene gikenewe, ariko umwanya munini umuvyeyi yategezwa kumarana n'abana abigisha yandero itari kuri internet, yandero ya kera ukuntu abantu bari bwifate, ukuntu umuntu yo bana n'abandi, ukuntu yitanga gafasha abandi, gusumba usanga umwanya wose umara kuri internet uri muri uturi muri turi.
Ugo gwaruka rukaba uri kurakurikirana inyigisho zijyanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu buryo ngirakamaro mu ishuri ryisumbuye rya SOS Bujumbura. Icyo gikorwa gifatanye no kwigisha ugwaruka kumenya kwitegurira imigambi y'iterambere, kikaba cyateguwe n'ishyirahamwe YAGA kizomara indwi zibiri. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Amakuru n'ibiganiro twari twateguriye kuri isaha hano niyo bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro twashikirije kuri isaha. Uwahagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikro, mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza, mwakoze.
Thank you.